Redescuri de América. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi ya shortwave muratwumvira kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Icyumweru cyiza nshuti mwese muteze amatwi Ijwi ry'Amerika, dukomeje kubifuriza ibihe byiza muri iyi minsi y'ibiruhuko. Twizera ko mushoje umwaka neza mwitegura gutangira undi mu mahoro. Twongeye kandi gushimira abakunda ibiganiro byacu bya buri munsi, tubararikira gukomezanya natwe mu bindi bihe biri imbere. Nk'uko mumaze kubimenyera muri iyi minsi y'ibiruhuko, twahinduye gahunda yacu y'amakuru kugira ngo dusangire ijambo mutubwire uko byifashe hirya no hino aho muherereye, ndetse mushobore no gutashya banyu. Kuri mikro ijwi mwumva ni rya Jeffrey Mutagoma, Fatou Alimas Kalala ni urimo kwegeranya amajwi agize iki kiganiro. Ikaze kuri mwese.
Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day.
Nababwiye rero, reka dutumikire abatwandikiye kuri Facebook batubwira uko babonye umunsi mukuru wa Noheli aho baherereye hirya no hino. Duhere kuri Yacinthe Sabimana wagize ati: ikintu nabonye ni uko Noheli yagenze neza muri rusange aho mperereye, ariko ikintu cyerekanye ni ubukene, aho abantu bihereje ibinyobwa bari bake cyane, imisoro yahoraga iduga ikabiryoshya, haje gusa nka 2%. Mperereye Igitega, Nyarusange. Tugeze kuri ndi kubwayo Ezekiel ati: twebwe muri komine Kabezi Noheli yagenze neza cyane. Uyu ati: nitwa Janine, nkaba ntuye mu nkambi ya Zaleka iri mu gihugu cya Malawi. Noheli y'uyu mwaka ntiyagenze neza kubera ubukene abantu bafise bitewe n'iki kiza cy'indwara ya corona. Murakoze kuko mukomeza kutwitaho muduha amakuru atandukanye abera ku isi hose. Janet, nawe turagushimiye cyane ko ukurikira Ijwi ry'Amerika kandi aho ngaho muri Malawi mukomere. Tugeze kuri Shemezimana Prosper aragira ati: ntuye mu Burundi, Noheli yagenze neza cyane mu mutekano ntangere, turanezerewe cyane. Manirama Paul ati: ndibaza mu Burundi turi mu bantu bahimbaje Noel neza kubw'uko corona itagwiriye, nicyo twishimiye. Urakoze Manirama Paul. Tugeze kwa Yoya Jibu Eva ati: Noel yagenze neza naho yadusanganye ubukene budasanzwe. Abantu benshi bakomeje kuvuga ikibazo cy'ubukene, ngira ngo ni ukubera ubukungu bwakomwe mu nkokora n'ikiza cya virusi ya corona. Yoya arakomeza avuga ati: nk'abamerereye i Tanzania mu nkambi y'Mtendeli, Jibu Eva, natwe hano ku Ijwi ry'Amerika turagushimiye cyane. Aho muri Tanzania turaza kuhagaruka mu kanya, twakira intashyo zanyu. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC, abatwumva muri Tanzania aho muherereye hose, abari Bukoba, abari Kibondo, Kigoma, abari Shinyanga, Mwanza, abari Arusha, abari Songea, Dodoma, Dar es Salaam, mu murwa mukuru, mwese mukomere, abari mu nkambi z'impunzi namwe umwaka mwiza. Reka dutumikire abo mu nkambi ya Nyarugusu aho nyine muri Tanzania, mwatanze intasho zanyu kuri mikoro ya mugenzi wacu James Joko.
Nitwa Irankunda Eric, abandi mu nkambi ya Nyarugusu mu Burundi. Nkuko bisanzwe biri, ubu turi mu bihe cyo guhimbaza iminsi mikuru ya Noeli n'iminsi mikuru yo kwigina umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Aho rero ni mu gihe iyo minsi mikuru ishyitse ata mikoro dufise, ariko nkuko bisanzwe biri turagerageza tugakora ibishoboka byose tugahimbazanya hamwe n'abandi, tukifatanya mw'iyo minsi mikuru hamwe n'abandi. Aho ni mu gihe rero bishyitse turi mu bukene ntangere, ariko hamwe n'ivyo tukaba twiteguye guhimbaza iyo minsi mikuru, harimo no gushimira Imana uburyo yatuzigamye tugashika mu bihe nk'ibi, kuko uyu mwaka tugiye kurangiza wari umwaka ugoye cyane, wabayemo ibiza byinshi, twabuzemo inshuti n'abagenzi benshi biturutse ku kiza cya coronavirus cyatandukiye isi yose. Aho hakaba haragandagurisa inganda zidasanzwe, harimo abakuru n'abato. None rero tukaba twiteguye kuba tuzashimira Imana ko yaturenganije ibyo bihe bigoye. Ariko kandi nkaba nifuje no gutasha inshuti n'abagenzi. Nkaba ntibagiye gutasha mama wanje yitwa Beatrice Ndimuruhata, akaba ari muri komine Buyengero zone Mudende. Nkaba ntahije kandi n'abarongozi bose barongoye iyo komine ya Buyengero, nkaba ntahije Niragira Gakwavu, nkaba ntahije Bigirindavye Apollinaire, abantahije n'abandi bose banyumva abanda bifurije umwaka mushasha 2021 uzubabere amata n'ubuki.
Kwanza nitwa Hamis nkandumwe mu mwarimu ikambi nyarugusu tukabatumbiye guhimbaza umunsi mukuru wa Noel uko bikose nako tabishima nuko byarushije ko tubikose tuma tabishima uko biri kose nka nkanifuze nka nshimye kwipfuriza umunsi mukuru wa Noel abari kure yanjye ho mu gihugu mpere kuri mushikanje Kabula Silvana ahinga ibutaganza na mama kije gose okay hakaba hariho ba bamama mdogo baba mdogo bose mukana bahaye yambo bose ndabipfuriza n'umunsi mukuru wa Noel hamwe n'umwaka mushasha okay hakaba hariho mu byaranje ahinga ho mu ntara ya Rutana hakaba hariho baza wanje ari buraya ari muri Amerika na wene itwa Tierimani akiza na wene mwana mukije gose hakaba hariho n'umugenzi wanje yitwa Izayi ari Mozambique na ne nkanda mwana mukije ndamwifuriza umwaka mushasha ndamwifuriza na Noeli hakaba hariho nabandi bagenzi banje benshi gose bari ngaho mu gihugu cy'u Burundi bari ngaho ubutaganzwa Tretse no muzanyanzarake Ngozi Itega ego hakaba hariho nabandi bari ngaha mzarutana bose hakaba hariho nabandi nyene turi kumwe ngaha nyene mu ikambe nyakusu bose ndabifurije Noel nziza okay no mwaka mshasha
ndira nkunda ndi munze mu hambe y'inyarugusu nko bisanzwe toni mirije imisi mikuru ya Noheli na bonane hanyuma naho turi impunzi imisi mikuru tuzoyihimbaza uko dushoboye na cyane cyane turashimira leta ya Tanzania na UNCR yatwizeye ikaduha gaceri aho tukweri tuzoyihimbaza neza tutidoga hasigaye nyine duhiga utuboga two gushira ko two kurenza ko hanyuma nibagiye gutasha ndatahe je ababyeyi banje bari mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Ngozi ahimuka musazanje ari mu ikambi y'igipolisi yitwa Ponsi ahimutaho ndatahije mwene wacu ari mu gihugu cy'u Burundi aho mu komine ya Gihoga hamwe n'umugabo wiwe nyine na mwene wacu kandi ari mu gihugu cy'u Burundi ikarusi mu ntara ya Buhiga yitwa Polonia ndatahije kandi Renovato ari ngaho mu gihugu cy'u Marawi ndatahije kandi Demayi ari ngaha mu inkambi y'Induta hama ndabipfurije umwaka mushasha mwiza uzubabere umwaka muhire umwaka w'amahoro n'amata n'ubuki baze bawuje ntubaje
aba nitwa ndayishimiye ndi mpunzi y'umubundi wo mu kambi y'Inyarugusu ego nkuko bisanzwe bizwi twimirije umunsi mukuru wa Noeli ndetse n'umunsi mukuru w'umwaka mushasha benshi basanzwe bifa bonane ego nkuko bikorwa ku isi nzima natwe nubwo umunsi mukuru ushyitse turi mu ikambi umunsi mukuru tuzagaragaza kuyihimbaza uko dushoboye umwe wese adogaragaza guhimbaza uko mva n'uburyo bwiwe ariko kandi n'ubuzoburi cyanywa icyafungwa nibaza yuko bizo by'akamaro asimbiye mu misa asimbiye gusenga agashimira Imana kuba yamufashe kurangiza uwo mwaka cyane cyane ko uwo mwaka w'2020 ubaye umwaka ugoye cyane umwaka watemwe ibiza byinshi za corona imyuzurira hatandukanye abanyamugigima umwaka wahitanye abategetsi batandukanye wahitanye abantu bato benshi cyane rero numvuga ko ibyo bivuze akamaro kanini gushima ariko kandi iruhande y'ibyo sinereka kwifuriza umunsi mukuru wa Noeli n'umwaka mushyashya mwiza inshuti zanjye n'abagenzi aho bari hatandukanye cyane ntibagiye mpereye kuri mushikanje nkunda cyane Beatrice ari mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Rutana komine Giharo ababyeyi banjye bari aho nyene mu icyo kibanza data wacu Imana Jackson ari mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Rutana komine Giharo kandi sinaka kwibagira bene wacu abana ba data wacu ba mama wacu bari mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Rutana ndero nk'aba bose nk'abandi bipfurije abo mvuze nabo ntavuze ariko bashaka ko abanze ndabipfurije nawe ni nziza be n'umwaka mushasha mwiza uzobera w'amata n'ubuki uzumwaka wo w'imigisha uzumwaka wo gukiramo kubagwaye uzumwaka kabisa w'amahoro
tubuzima bagira amahoro masuki shiruki sana mbese muvandimwe urukubusiki uyu mwaka mushasha uguteze indi ntambwe mu majyambere uyu mwaka mushasha
Radijwe rya Amerika reka tunyarukire mu Burundi aho duhijambo abanywanyi bijwe rya Amerika batashya babo babifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire kuri mikro ya mugenzi wacu Eloge Likaneza
ntaga kwifuriza Noheli nziza abagenzi banje abo twiganye abo dukorana ndetse n'ababanyi ndifurije Noheli nziza abantu bose na cancane ndandifurije Noel umugenzi wanje yitwa Rukundo ari ku magara ndifurije Noel nziza umugenzi wanje yitwa Fabrice ari mu ntara ya Bururi izina ryo wanje yitwa Bagariye
ku izina ni kwa Toyberize ndataije mama ari isoko nkuru ndataije papa ari isoko nkuru ndataije Tonto Fidel ya Tanzania ndataije Jimari Kenya ndataije Fabari Kenya ndataije Diane ari Mozambique ndataije Niera ari Chimabari ndataije na Sita ari no murumonge ndataije na Deris ari isoko nkuru ndataije na Jessica ari mkanye nkoko ndataije na Kora ari kujya kane
mvuka muri commune Rugombo mutumba wa marambo ya mbere nifurije Noel nziza umuvyeyi wanje hama nifurije Noel nziza abo dusengana twese hamwe muri shengero ya Renouveau Emmanuel du Saint Esprit pastor wacu w'ishengero nifurije Noel nziza abo dusenga hamwe bose bakristo bose umure presidenta w'ishengero Renouveau Emmanuel du Saint Esprit aba hariya mu gisagara cha Bujumbura muyomba ari hariya muri Amerika nifurije Noel nziza muvyaranje ari muri Canada nabo dufadikanye nyine muri aka kazi kacu dukora ka taxi velo bose abadarise bose nababanye n'abagenzi nifurije Noel nziza mushikanje data wacu aba hariya imugwi ku mutumba Kivumvu badata bacu bose na data wacu ari hariya kundava muri Kagunuzi nifurije Noel nziza na mwene wacu Shabani ari hariya muri Kagunuzi abagenzi banje bose nabo tubana
nitwa Irakoze Claudine nkambuka ibiyengero ariko nkamba mu Rumonge ndashaka kwifuriza Noel nziza umubyeyi wanje mama nibigira Glorioza ayuyengero na Nezwi Imana Bestiana wa mu Rumonge na Steve abi Bujumbura mutoyi wanje na Emile abi Bujumbura mutoyi wanje nitwa Divine tubana ino mu Rumonge aho tuvukana uwitwa missionnaire ari Bujumbura Jean Fidele Parfete mama witwa Eugenia Amira wa Mufarasa, na Raisa wa Mufarasa, na Cynthia awamuri Mufarasa na wengine na wapawao awamuri Canada. Nuitwa Gonzalve awamuri Swede, na shakifuriza Noel nziza. Awanda shakifuriza Noel nziza, ninyokuru wanje, awamumugamba, wamitasiwumana, na wabukana na mama wanje, awamumugamba. Uitwa Ndayisenga, uitwa Kayanda, na shakifuriza Noel nziza. Mwana mwanje yitwa Nkamicani Augustin, niwe muto yo yitwa Mubano, na mawe wawe yitwa Remia, nuyitwa Angel, umwana muto yiwanje Blessing na Gicaniro, nuyitwa Valu, Strong Valu, nuyitwa Gaterete, n'abandi bato yiwanje ukaba badata wacu, n'inshuti aho ziri hose n'abagenzi banje bose.
Nitwa ngenda kumana Elia mba ku mutumba wa Samuel, nifuje gutasha mwene wacu ari ku musenyi wa Bujumbura yitwa Ezekiel agahoraho n'umujyango wanje wose n'abavyeyi banje bose n'ababanyi banje bose ndabataje uwa bataje ningenda kumana Elia
kwizina nditwa Bukuru Darlene ndataje Diane ari Mozambique ndataje Jimmy ari Kenya ndataje Fabi ari Kenya ndataje Niera ari Chimabari ndataje Konsa ari ku Kinga ndataje Beriza ari mu Kibumba ndataje Kudra ari ku Kinga ndataje Zawadi ari ku Kinga ndataje Grasa ari ku Kinga ndataje Zabibu ari ku Kinga ndataje Muyomba wanje ari kujya kane ndataje Baskora bari kujya kane ndataje Satubi ari ku Rumonge
Kwizina nitwa Nkurikimana Salomon nkabamba ku mutumba wa Mparambo ya mbere nkaba nipfuje Noel nziza papa mama bashikanje bose bari Bujumbura n'abagenzi bose dukorana muri parking mane bahetsage
cyo nitwa Irakoze Salomon jewe nipfurije Noel nziza bo bitwa Sheregio abiyo munyamakarabo aba nipfurije Noel nziza na mushikanje yitwa Bedia n'undi bitwa Valera na papa na mama n'abandi nyene bagenzi bamwe iki gice n'abandi nyene twabatuzinanye ku ishuri
nitwa Njimbera Swabish ndataije mama ndataije papa bo mu ntara ya Gitega ndataije Zakiye ndataije Kolode ndataije Meshake ndataije Zoziane ndabipfurije umunsi mukuru
abandi ngaha mu Gisovu niho ntuyemba ndashaka kuramutsa inshuti n'abagenzi bose bari ku ntamba mu Kiziba mu Rugeyo bose bamudihwa bamariko bankoyo n'abandi bose bajya bandayizeye ba Jeremy bose ndabipfurije Noheli nziza ndatahije umujango wanje wose uraho nyene mu kiziba mu rugeyo ndasabiye imigisha n'imihezagiro muyomba siransi aba mu rugeyo nkasabira n'umufasha wiwe senge ariwe mabukwe bose imana ibahezagire uwitwa mudihwa nawe ne yari hanze ndasabiye mama wanje araho nyene mu kiziba uhoraho niwe azi ubusaza bwanye nawo mwana nanje aho ndi nkabanda musabye tagira imigisha mu izina rya Yesu
nitwa Nyandwe Christine cyo nifuriza abakenyezi bose n'abaneka babo nowe nzito
nari ngomba gutasha n'ufite gutasha Elias Sengi Prote Claude Les Elias Elias nkaba nifuje gutasha nje ngahe Bujumbura mbone Frederic Sabiyumva mbone gine aregisi mbone uwo bita Nestor mbone uwo bita Bukuru na Elias ndabifurize Noel nziza twifurizanye Noel nziza okay
Jenny twandayize Jerove nkabamvuka muri commune bubanza province bubanza none ni bubanza nyene nkaba nifuza gutasha abi wacu bari mu mpande zitandukanye z'u Burundi eka no hanze y'igihugu aho hakurya muri Congo sikure cyane gose bwa mbere na mbere ndatanguye ndatahije mushikanje ari hakurya muri Congo aho bita muri Oraza hama izina ryo akaba yitwa Nyandwi Reberata nkaba ntahije no mushinga ntahe wiwe w'umusirikare w'igihugu cya Congo ndabandanya nkatasha badata wacu bari ngaha hakurya mu cibitoke aho bitibuzira nsazi hari uwitwa Mikayire hari uwitwa Karavera hariho n'uwundi yitwa Migwiza n'imiryango yabo Imana ibahezagire ndabipfurije umunsi mukuru nipfurize umunsi mukuru n'abashikanje barahahepfe igihanga ku ibarabara rya gatatu muri Rumotomoto bagira umunsi mukuru n'abana babo n'imiryango yabo
Mwiriwe Noel nziza je nitwa Josiane niyo nkuru batazira vumi nashaka gutasha umuryango wanje shaka gutasha abana wanje ndatayije muvyeyi wanje ndatayije umuryango wanje wose ndetse ndatayije naho mba ha mu kirenga Imana ibahezagire Noel nziza
Mwiriwe neza ndijano tiye nga kamvuka muri komene nyabiraba ndatahije papa na mama nanje nkabandinga mu kibenga nkabana ngoma gutashe inshuti n'abagenzi nkabandinga ngoma kwifuza Noweli nziza murakoze
Inshuti mwarimu duteza amatwi ni kuri izo ntashyo dusoreje ikiganiro cyacu cy'aka kanya reka nshimire mwese mwarimu duteza amatwi n'abagenzi banje bamfashije Fatou Ali Maskalala niwe wamfashije kwegeranya iki kiganiro je mwumva ndi Jeffrey Mutagoma hano twese ku ijwi rya Amerika turagira tuti iminsi mikuru myiza musoza umwaka amahoro kandi muzatangira nutaha amahoro n'umugisha